nibaza yuko atari kuri urwo rutonde bishobora kuba byarashitse, bishobora kuba ari nko kwihenda. Kandi nkuko mubivuze, murabona ko yahagaritswe akanya gato agaca ari kuzwa kugira ngo arengane, kuko murazi yuko ari umukenguzi amateka, akongera akaba ari mubigeze kuyobora kino gihugu. Nibaza rero yuko kwabaye nko kwihenda, hanyuma bishobora kosorwa.
Inomero yiwe yoba yashitse kuri urwo rutonde gute, canke byagenze gute kugira ngo izo nimero bazitiranye n'izindi nimero z'abantu uhagarikwa?
Mu biro by'umukuru w'igihugu ntabyo twamenye ingene byagenze, mugabo ukwihenda ko birashobora gushika ugasanga barihenze ku nimero nimero bakurikiranye, ugasanga sizo bakurikiranye. Mugabo iciza igihambaye n'uko byace bikosorwa atakironekara.
Muri rusange abahurikiye mu ishyirahamwe Senared baridoga ko leta y'u Burundi iriko irabatoteza, ikaba iriko irabatengwane aho batembereye hose. Ayo makuru niyo?
Oya, namba kuko leta y'u Burundi ntirikirakurikirana yishyirahamwe ritabaho. Icyo kintu cya CNRD ntikibaho hano mu Burundi, ntacyo tubuze, ntacyo twemera. Rero nicyo ntawe ugikurikirana nk'uko. Mugabo ko hoba hariho abantu bakurikiranwa n'ubutungane bw'u Burundi, ibyo n'ibisanzwe, kuko murazi neza yuko muri kahise kari hagufi habayeho ugushaka gutembagaza inzego zishyiriho n'abanyagihugu. Murazi yuko hariho ingendo z'ubwishanyi, guturira amazu, guturira imiduga vyabayeho. Ivyo vyose rero bituma ubutungane bushobora gukurikirana abantu umwe ku gatwe kiwe. Ariko ko bwokurikirana umuntu ngo nuko ari muri ico kintu ca CNRD, nibaza yuko tutaranakimenya tana kamaro atanico vyofasha ubundi n'abarundi.
Abari kuri urwo rutonde rw'abantu bashobora guhagarikwa n'abapolisi Interpol, runganiki murashaka kuducira ku mayani?
Mu biro by'umukuru w'igihugu ntitwovuga ngo ni nanaka. Mugabo muri rusange murazi neza yuko hariho abagirizwa ko bagerageje guhirika ubutegetsi hanyuma bagaca bahunga. Abo rero iyo bariko baragendagenda hirya no hino, leta y'u Burundi n'ubutungane bw'u Burundi birafise uburenganzira bwo gusaba yuko igipolisi mpuzamakungu Interpol canke n'ivyo bihugu nyene bagenderamwo bashobora gufasha Burundi mu gushobora kubahagarika kugira ngo bashobore gushikanwa imbere y'ubutungane. Nijero n'ibisanzwe kandi ntibikorwa mu Burundi gusa, bikorwa ku isi yose.
Hari abanywanyi b'iryo shyirahamwe batari bake bamaze guhagarikwa ku bibanza by'indege bitandukanye, ariko mu nyuma bakarekurwa. Ivyo byo bafise insiguro nke?
Niyo nyene, murumva yuko ari abantu ku gatwe kabo, sico kintu bagiye kwiyegereza ngo cyitwa CNRD, sico ahubwo n'abantu umwe wese ku gatwe kiwe, umwe wese bivanye n'ivyo n'amabi yakoreye abarundi n'u Burundi arashobora gukurikiranwa. Mugabo sico kintu cyitwa CNRD nubwo abakirimwo biyemeje yuko bazoza gusesa amaraso mu gihugu cy'u Burundi, nibaza yuko bakurikiranwa umwe wese ku izina ryiwe no gutwe kiwe.
Willy Nyamitwe, umuhanuzi mukuru wa Perezida w'u Burundi, murakoze cyane gose ku kanya mwaduhaye.
Murakoze cyane nawe.